Imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramikije nshuti turi kumwe kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Leta y'u Burundi ku munsi wa mbere w'indwi yatangaje ko ibiciro by'ibitoro byasubiye kuduga. Ibrahim Uwizeye, umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu, ubushikiranganji bwiwe bujejwe itunganywa ry'igitoro, yatangaje ibyo biciro ku muhingamo ku munsi wa mbere ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ilitiro ya essence yavuye ku mafaranga 3,895 by'amafaranga y'amarundi ija ku mafaranga 4,455, yongerejwe amafaranga 665. Amazutu yavuye ku mafaranga 3,795 ashigwa ku 4,250 ku ilitiro. Ni ukuvuga ko yadugijwe kugera ku mafaranga 455. Umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu yatangaje iyo ngingo mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ituzwa ry'ibiciro by'ibitoro ryaheruka kuba mu kwezi kw'indwi uyu mwaka, ariko n'ubu ku isoko ntibiboneka uko abantu babyifuza. Iduga ry'ibiciro by'ibitoro bituma n'ibiciro by'ibindi bintu byankenerwa navyo nyene biduga. Dutega amatwi mugenzi wacu Eroje Wirika neza ku nkuru yiwe ku bijanye n'iduzwa riherutse kuba ry'ivyo bitoro mu Burundi.
Ibiciro vyatangajwe kuri uyu wa mbere ku muhingamo ariko murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Ibrahim Uwizeye, umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu, ubushikiranganji bwiwe bujeje utunganywa ry'igitoro, yavuze impamvu vyadubwijwe.
Tugumije ku mafaranga cyahorako igitoro nitwokiguze kandi si two dushinga ibiciro kandi n'amafaranga yo hanze mva makungu. Byumvikana yuko igiciro cyashinzwe hari ku mpamvu yo kw'ibitoro kibandanye kiboneka mu gihugu.
Abanyagihugu bavuga ko iduzwa rije kunyora ibintu mu gihugu, aho ibindi ibiciro by'ibintu byankenerwa byose byadubugijwe mu minsi iheze. Abana bo mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura
tumva bitangaje kweri ubunyene hirya yeje. Biratangaje rwose.
Bagomba yuko abana bacu batagoja ku mashuri. Nta mahera we muri ubukene.
Ko zivugije ko zitambwa. Cyose ndabyakiye neza kuko n'ubundi bigiduga ntabwo twatwazakiriye neza kuko hano twadugira bitanu ngo tubadugira ku 10 na bingahe. Ubwo nta kuntu byakira neza. Ubu uyu muntu aduzuga yagiye muri Kenya.
Ubu nyene hirya ratanu kwezi guheze. Ane babona taho abantu dukura bishumukuye n'ubukene.
Ibiciro by'ibifungurwa birashaka kuduga. Cyo kimwe n'ibinyobwa kuko byahora biza n'imodoka. Kandi izo modoka nazo zikaba zinywa ibitoro bizimbye, bisigura ngo n'ibiciro birashobora guca biduga.
Urabona ibintu byaduze rwose cyane ku buryo burenze, urumva cyo tubura uburyo kuno twibyifatamo n'uko tubyitwaramo. Mbona ubwoba yuko dushobora kubura ibyo tugabura nk'ibibondo n'ibyo dushobora gufungura twebwe nyine, kandi bigatuma haba inzara nyinshi ikomeye mu bantu, bigazatuma abantu tugira ibibazo bikomeye cyane mu kubaho, mu kwiyunguruza n'uburyamo bwose, bigatuma bigorana. Cyane bana ko leta yogerageza ikaraba ishoka byose karaba ikagabanura ibintu kuko ibifitiye kububasha irashobora kugaragara kagabanya.
Umushanganje Wizeye yamenyesha ko ingingo yashize imbere inyungu z'umuguzi kuko handi ho ibiciro byari kuduzwa cyane kurusha. Aha yariko yishura ukibazo cy'umenyesha makuru yamubajije niba inyungu z'umuguzi zashizwe imbere.
Murabe uko igiciro kibugwa mpuzamakungu muce muraba no mu bice duherereyemo, muraza kubona neza ko hari akigoro gakomeye cyane cyacu ahandi biba biri hejuru gusumba. Kuko tuvuga tuti reka tugerageze dutume duheba amatagisi yumviriye cyane imidugu itwara abantu na cyane cyane ikoreshwa mazutu ikazana n'ibidandazwa ku rugero mpuza makungu mugiye mukabiraba mazutu iri hejuru gusumba twagerageje kubana kubyukaraba ko twabitunganije harimo cyane gukunda abene gihugu tugumije ku giciro twarako turagura ko mazutu na esansi ndabarahiye nta mazutu twose
rwa muhunguza abantu n'ibintu na bene miduga ikora ko kazi basaba leta ko tishira ku rugero rumwe rw'ibitoro n'amafaranga yo kwiyunguruza abaganiye n'ijwi rya Amerika nabo kuyobarabara rya kibitoke y'Bujumbura
abinyunguruza baca baba bake kubera ko amatike tusanga n'amatike araza kuba aduga ku gitoro kiduze amatike araduga choboneka kumastasi kikaduga hamarete gashinga ibiciro ikurikije uko ibitoro biba byaduze
ko yaba bakiduza bigaca bisaba ko leta nayo idufasha kugire cha giciro bashinze cha leta kugire nabe negihugu nabo bavyakire ukisaha umwene gihugu rashobora kumubwira ati Bujumbura rugomo ni 2,605 wewe nikibuza kakuyera amahere 2,400 chance bitanu harugurumba k'intamba byizitegereza kuba zihari kuri twebwe dukora umwuka
umushiranganje w'amasoko ntanga nguvu asigura ko mugenzi we yagejejwe ubudandaji ari bazoheza agafata ingingo zibereye arabye neza y'abaguzi b'abarundi
ngezaje arabizi azoheza arabe ifitegetse kuduza abona ko bishoboka ibiraduha ko na kare ubwiye ukaraba harabo wasanga abantu biyunguruza ku buryo burenze uko gitoro kigwa ngaha
ishyirahamwe rihana inyungu z'abaguzi ya buko yabazwa no kubona ibiciro by'ibintu bitandukanye biguma biduzwa mu Burundi umuguzi yatagishijwe inama nuko ni Colonel Nkunziza umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe abisobanurira ijwi rya Amerika
ibiciro kandi ukuntu tubona biduhuga ntihajamo umuco abasohokera abaguzi henshi batuza gutumirwa ntibatumirwa kugira ngo haze igiciro cumvikanywe ibyo biciro n'ukuri bigumye uko biri birafite ingaruka cyane ku buzima bw'umuguzi ahandi ho ubuzima ntibushoboka turazi neza amikoro y'umuguzi umunsi ko adashemeye cyane
iduhuga ry'ibiciro by'ibitoro riheruka ryabaye ku 2021 ukwezi kw'indwi uwo mwaka ariko nubwo byaduhugijwe ku masoko byagumye ari umuzi w'ibuye mbere nko mu ntara za Kirundo na Muyinga mu buraruko buce buseruko ijwi rya Amerika ryamenye ko hari haheze indwi zitatu zose atari sansi iboneka ku mastasiyo icyo gihe ibiciro byo kwiyunguruza byadubugijwe kugera ku mafaranga 1,000 hagati y'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'intara zimwe zimwe mu gihe mu makaritsiye ya kure ya Bujumbura cyadubugijwe kugera ku 300 ero njye uri kaneza ijwi rya Amerika
iduga urakoze ari ku iduga ry'ibitoro igiciro cy'ibitoro mu Burundi twateze amatwi mugenzi wacu Roger Wirikaneza kuri iyo nkuru twatumiye rero mu kiganiro muri sanga Charles Ntirampeba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu mu Burundi akaba ari Bujumbura mu Burundi tuzaza kuvuga ku ingaruka ry'izo iryo duzwa ry'ibiciro by'ibitoro ingaruka bigira ku buzima bw'abanyagihugu n'ubutunzi bw'igihugu muri rusange mutumire ndabaramukije
nanjye ndabaramukije mwiriwe
nashaka ndababaze ku biberekeye iyi ngingo yo kuduza ya leta y'u Burundi kuduza ibiciro by'ibitoro mwayakiye gute
mu by'ukuri murazi neza yuko twebwe mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu novuga ko igitoro ari kimwe mu bintu byankenerwa cyane rwose dukenera kugira dushobore gukora no kuvuga rero mumbajije ukuntu twakiriye ingingo yo kukiduza murabyumva ko tutayakiriye neza kuko bica biheza bikagira ingaruka nyinshi cyane ku bijyanye n'ubuzima n'imibereho mbere n'akazi ka minsi yose muri ibi bisata byacu byo gutwara abantu n'ibintu
ku bwanyu mwibaza ko iryo duzwa iyo ngingo byaba byatumwe n'iki
mu by'ukuri umuntu agerageze kugaruka inyuma nka twebwe tuba mu kazi ka minsi yose mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu ni ukuvuga ko ngaha mu gihugu cyacu haraciye igihe kitari gito nuvuga ikiringo kirenga umwaka atabitoro bikwiye biboneka ku isoko aho mbere mu minsi yaheze nko mu bitoro byo mu bwoko bwa esansi abasanzwe bakoresha bafite imidugu ikoresha ibyo bitoro nuvuga ko nyinshi yari yarahagaze yamaze ikiringo kinini cyane ni ukuvuga rero yuko haraciye igihe ikiringo kitari gito mbere kinarenga umwaka na kure ibitoro bitaboneka neza mu gihugu kuba rero bahejeje bagasubira bakabiduza baheruka kubiduza mu kwezi kw'indwi ni ikimenyetso cyerekana yuko icyo kidandazwa kumbure gishobora kuba hariho ibibazo bituma kitaboneka neza ngaha mu gihugu. No kuvuga rero ko twebwe nk'abasanzwe bakora umwuga kusanzwe na cyane cyane ko mu bijyanye no kuduza igiciro cy'ibitoro bataduhamagara ngo batubaze, twebwe dusaba gusa ko icyo kidandazwa cyoboneka kugira akazi kacu kabandanye kagenda neza.
Reka tuze ku mirongo ya telefone dufite William Banda, uratwumva?
Ndabumva neza.
Uduhamagara uri he Banda?
Yano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ufite ikibazo ubaza umutumire Charles Ntirambera cyangwa icyumviro?
Ntabwo ari ikibazo mfite, ahubwo ni igitekerezo nagomba gutanga.
Yego.
Kubera ko ikibazo cy'igito mu Burundi ntabwo ari ikibazo cy'umunsi, ni ikibazo kimaze igihe kinini cyane. Ubwo rero tukibaza tuti kubera iki igito mu Burundi kibura kandi ibihugu bikikije u Burundi igitoro kimo kiboneka? Igitoro cya bari bamaze igihe gito cyane bakidugije, ariko n'ubundi nubwo banakizamuye ntabwo kigeze kiboneka ku isoko ku buryo buri muturage cyangwa se buri Murundi abona igitoro ku buryo buhagije. N'ubundi wasangaga abantu batonda imirongo ijoro ryose. Ikibazo rero twibaza nk'abarundi, ese ko leta tuzi kuko ari leta nkozi leta mbyeyi kandi abantu tukaba twiba dukomeye uti igitoro ntibakitronse, ahubwo bakazamura ibiciro, amahezo yacu ni ayahe? Ngira ngo mwumvise ko n'abatwara abantu ziya modoka zitwara abantu nabo bazamuye ibiciro. Ni ukuvuga ko n'ibiribwa cyangwa se ibintu by'ibanze ku buzima bw'umuntu birahita bizamuka. Mwumvise ko n'amazi ubwayo yabuze, nubwo ko imodoka zagomba kuyavoma ziyatwa amakarite atarimo nabwo ntabwo zikiyavomye, nacyo ni ikibazo. Ubwo twebwe tukaba duti none amaherezo ya leta nkozi leta mbyeyi ni ayahe? Tukibaza tuti ese leta mbyeyi leta nkozi nta bantu baba barizemo bafite ubuhanga mu bya ekonomi kuyo cyangwa bavuga bati tugenze gutya igitoro kiboneke ku buryo buhagije? Ubwo rero mu magambo akomeye navuga ni ikibazo gikomeye igihugu cy'u Burundi, mu gihe mu bihugu bituranye igitoro kiboneka nubwo kiba gihenze gute ariko kiboneke. Murazi ko natwa no muri Amerika ukwezi guje kumona igitoro cyaraduze nk'uko perezida ubwo yabyivugiye, ariko twakibona ahari ho hose kikaboneka? Natwe dusaba leta mbyeyi leta nkozi, nimba koko ari leta mbyeyi leta nkozi, igitoro kiduge ariko kiboneke ku buryo nta muntu arara ku murongo cyangwa se amari minsi 35 atabona igitoro. Murakoze.
Ndabashimiye. Yari William Banda. Dufite na Audace Mugisha, uratwumva?
Neza.
Uri he?
Ndega muri Kenya.
Ifite ikibazo icyumviro?
Ifite ikibazo n'icyumviro.
Mubishikirize.
Ugiye kuraba ibitoro ahantu hose haba ngaha Tanzania haba ngaha muri Kenya ibitoro byaraduze byarazimbye, ariko ikibazo wone bizimba biboneka. Ebyo icyo dusaba ngaho ibitoro byozimba ariko bikaboneka ata muntu yirirwa atonze umurongo ngo arindiriye igitoro kizimbe ariko kiboneke. Ikibazo cy'amazi gusaba ubuhanga kuko ndabona abaturage bariyongereye mu gisagara kandi abantu bakeneye gukoresha amazi ni benshi. Twosaba nyakubahwa ajejwe iby'amazi amatara, namutavuze iby'amatara, amatara prema arabura tugasaba yuko wadutunganiriza mu bintu byose. Ama nagomba nsabe muzatubarise ku kibazo cy'abantu bagenda gupagasa ngabo bihugu bibanyi nka Tanzania, Zambia, turabona abarundi benshi bapfungwa. Eske none ibi bihugu twebwe turi gupagasa mwe ntabwo biri muri East Africa Community ikibazo tugira none ni kubera ikibo bahaza iwacu ni nibagire ikibazo mugatwe twagende wawo bakatwakibiza gasho kandi tuba dufise ibyangombwa ugiye kuranga muri Tanzania icyangombwa si ama si pasporo cyangwa iyo resepas cyangombwa kiba mahera mu gihe utabufise ayo mahera ugira ikibazo
ndabashimiye
naho muri cyangombwa naho muri cyangombwa umupolisi waho acha kinyegeza
ndabashimiye cyane yari Audace Mugisha ari muri Kenya ndabashimiye mutumire kuri ibyo bibazo n'ivyumviro bya William Banda na Audace Mugisha bahuriye kuvuga ko igitoro naho co zimba mugabo kiboneka ko byoba mitende nka William Banda ariko aravuga ko mu bihugu bibanyi by'u Burundi igitoro kitigera kibura naho ibiciro byo babiri hejuru mubivuga ko iki muri kuri vya vyumviro vyabo bantu babiri baduhamagaye
mu byukuri igitoro nuvuga ko ari kimwe mu bidandazwa bigize ubuzima bw'igihugu natwebwe niko tubibona kuko ugiye kuraba nk'ubu ingaruka ziba igihe ibitoro biba bidahari ne uvuga ko uzigereranije nuko byoboneka bizimbye byo mu biboneka bizimbye ubu ndabahaye nk'akarorero abadandaza benshi basanzwe bakorera muri urudandazwa rwo gutwara abantu n'ibintu kubera ikena ry'ibitoro nababwiye ko ikiringo kirenga umwaka tutagira ibitoro mu gihugu bihagije byatumye benshi badashobora kuriha amadeni bari bafitiye amabanki bituma benshi basubira inyuma no kuvuga ingaruka ni nyinshi impapuro zisabwa kugira ngo abantu babandanye bakora umwuga leta yoyo yabandanyije yegeranya amafaranga kandi abantu batariko barakora ni ukuvuga yuko abamama bari bafite amadeni amabanki banki yakomeje guharura kandi abantu batariko barakora ni ukuvuga ni byinshi ingaruka ni nyinshi rero cyobura ariko hanyuma kibonetse igiciro kikaduga byokumvikana gusumbya uko cyoba kidahari nk'ubu ikibazo gica kihaba nuko igiciro cyo kwiyunguruza mbere no kuruza ibintu ngaha gishingwa na leta bakisunga gusa yuko ibiciro by'ibitoro bigeze ko mugabo mu by'ukuri igitoro kiduze haduga ibintu byinshi haduga ibiriya byuma bisubirira ibindi haduga impapuro zisabwa muri leta kugira abantu bakore haduga amapine haduga amavuta haduga ibintu byinshi bigaca bituma rero abasanzwe bakorera muri iki gisata mu gihe leta iba yashinze igiciro yisunze gusa ikintu kimwe igitoro kandi ibindi byose bikenerwa byankenerwa byose byaduze muri icyo gihe biraheza bigateza intambamyi nk'ubu nubaha akarorero nk'abasanzwe bakora ibyo kunguruza abantu bahurikiye mu majansi ariya masosiyete atwara abantu benshi usanga bakorera mu mazu y'abantu basanzwe kubera ko leta nta nyubako zabugenewe zihari aho usanga mu bindi bihugu hari iby'amagare rutiyeri cyangwa hariho ibituro by'amabisi byubatswe na leta abantu bagaheza bakamenya ukuntu babikoreramo aha iwacu usanga abantu bakorera mu mazu y'abantu abo nabo baraduza ibiciro uko bishakiye ku munsi ku munsi ni ukuvuga rero ko mu gihe leta ishinze igiciro cyo kunguruza abantu kunguruza ibintu yari ikwiye no gufata ikagenda ishingira ibiciro abo bantu bose bafise aho bahuriye n'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu izo nizo ngaruka zihari nayo ubundi igitoro kibonetse kikagura menshi hagashinga igiciro kijyanye n'ibyo bintu byose mejeje kudondagura twebwe twibaza ko mu gisata iwacu nta ntambamyi n'imwe twogira
mwavuze ko higeze kuba hamaze igihe kirekire igihe kitari gito ibyo bitoro bitaboneka ku bwanyu byari byatumwe n'iki
mu by'ukuri ntabwo dushobora kumenya neza ibibera mu gisata kijyanye n'ibitoro kuko nababwiye ko ibyo ntidutumirwa mu gihe cyo kuduza ibitoro cyangwa twiyumvira ko ari ibintu by'ubuhinga kumbure bikorerwa mu bushyiranganji bw'amasoko ntanganguvu nta na rimwe bigera badutumira twebwe twaguma turi ku mirongo bavuga ngo ejo kiraza utuje abantu bakadusaranganya mu mwanya muto tukaba turaheze ariko ikizwi gusa kiboneka kandi twemanga nuko hararenze ikiringo kirenga umwaka dufite ikibazo kijyanye n'ibitoro na cyane cyane nka twebwe turi muri sekiteri yo mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu.
Murakoze, tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Patrice Mono, uratwumva Patrice?
Ego.
Uhamagaye urihe Patrice?
Mperereye muri Zambia.
Ubise ikibazo ubaza icyumviro?
Nefite ikibazo rushanwa tubiri nashaka kubaza umutumire.
Ego.
Ego. Mwaro cyane mutumire. Nagomba
ndabaze.
Ego. Nagomba ndabaze nde bigenda gute ubyo gusanga hari igihugu kimwe mu bihugu bitatu usanga bihana imbibe ugasanga icyo gihugu cyo ntigishoboye kuzana igitoro mu zindi bihugu bihana imbibe bifite igitoro byaba biva kuki ikindi kibazo bigenda gute ugira igitoro kiduge buri mwanya ata minsi yaciye ugasanga ibiciro byaduze ku rugero nufako lorutebwa cyane atani misi yaciye bigenda gute ibigo cyane byo
barakoze
bo ku busanzwe ibintu bijyanye n'igitoro novuga arabaza Patrice ati bigenda gute kugira ngo igitoro kibure mu Burundi mu gihe mu bihugu tubibanyeho icyo gitoro gihari deni baza ko ibyo kumbure naho nasanzwe mfite amabanga muri leta ariko bama babisiguye ko ibitoro bigurwa mu mafaranga mva makungu muri icyo gihe rero nibaze yuko leta yarabifashe mu minwe umukuru w'igihugu yaravuze ko bagiye kubikurikirana kandi hariho impinduka zabaye na twebwe turabona ko ubu ibitoro bitanguye kuboneka ikibazo ngira ni uko gusa biboneka igiciro kikaduga ariko twebwe aho twari tugeze tugira tuti igiciro cyo duga mugabo ibitoro bikaboneka kugira imirimo ibashe kubandanya ikorwa neza ibyo rero byo mu bindi bihugu bibanye nta kintu kinini yano bivuga ko ariko gusa icyatabesha cyo nuko ibitoro muri ibyo bihugu bibanyeho kumbure byabandanije biboneka atangorane ibyo rero nibaza ko akumbura abasanzwe babikoramo ku munsi botanga inyishu neza itomoye ku kibazo kigira kabiri avuga kubera iki biduze cyane ngira kumbure ni muntu mbere yo kugira bishobore kubandanya biboneka kuko ikiboneka cyocyo twese twokwemanga nuko igiciro cy'igitoro ugereranije no muri ibyo bihugu ariko aravuga bibanye mu Burundi ariho igiciro cy'igitoro kiri hasi kuko n'ubu naho igitoro cyaduze usanga kiri hasi ugereranyije n'ibyo bihugu bibanye burya n'amakamyo menshi imodoka nyinshi ziza ngaha zizanye ibidandazwa zica zishaka gusubira inyuma z'inyoye igitoro ngaha kuko niho kigura make nibaza ko kumbure leta yoba isahiriza kugira bitworohere kuko ugiye kugereranya ukaraba iritiro y'ibitoro ngaha kujya mu Rwanda iritiro ya esanse cyangwa ino ngaha mu Burundi ugaca ushyira muri eshanje urabona ko usanga bobo bari nko mu 5,000 birenga ni ukuvuga rero yuko kuduga ngira kumbure boba bashaka kuduza badugije kugira icyo kidandazwa kibandanye kiboneka kuko ikiboneka cyocyo nuko ingorane zo zitari zibuze kuko tumaze igihe kingo kitari gito tutagira ibitoro bikwiye mu gihugu.
Ku murongo wa telefone turafise na n'igitanga Simon, uratwumva?
Yego ndabumva neza.
Uhamagaye urihe Simon?
Ndi mu Rwanda mu majyepfo y'igihugu.
Ikibazo icyumviro?
Murakoze. Rero nk'uko wahoze watangiye ubibaza ngo ese kuba igitoro cyaba kiri kuzamuka cyangwa kikabura burundu ingaruka ni izo, ariko ingaruka ziba ari nyinshi cyane, ziba ari nyinshi uhereye ku bacuruzi bajyaga bakoresha nk'abarangura bitwaza amamodoka biragorana kubona ama esanse, abaturage nabo ibyo baguraga n'ibyo bahaha bibagiraho bihenze cyane, nta nubwo biri mu Burundi gusa ibyo bintu ahubwo biri hose. Gusa itandukaniro ryo mu Rwanda wenda n'ahandi ni uko wenda ho nubwo igitoro kigumya kuzamuka kiboneka kizimbye ariko nta kibazo kikaboneka rero n'ikintu ngira ngo nibura mbaze umutumirwe se ko byakunze kumvikana ari inkuru nigeze kumva yaciye hano ku ijwi rya Amerika nigeze kumva ivuga ko mu Burundi hari black market yagurishaga igitoro mu buryo nyine butazwi wenda bakarangura ariko byaje gusanga ko nyine harabayigurishaga mu buryo butemewe bakaze bakayigurisha ku giciro igiciro kiri hejuru cyangwa se ugasanga harimo bamwe mu bayobozi bari bakomeye mu Burundi icyo gihe narabyumvise bagize bari bayifite ariko bakayigurisha mu buryo nyine buri black kuri black market
isoko ya magendo
black market iri mu buryo butemewe nyine ari amasoko abatemewe nko kuyigurisha mu utagendeye ku biciro bya leta kuba hari abayobozi babiri mico gihe ubu ngubu ntibatekereza ko n'ubundi cyaba aricyo kibazo kikirimo kuba hari abakifatamo inyungu zabo bwite bo bakayigurisha mu buryo butemewe
murakoze
yego
mu mwishure shaka
oya ndakeka nibaza ko ibyo hari mu kintu cyo gushikuza kuvuga ko hoba hari habayobozi bari bari aribo bo batumye bagurisha ibitoro kuri magendu ibyo sindabyibaza gusa iyo habayeho ibintu nk'ibi by'uko ikidandazwa iki cyangwa ikindi kiburana cyane cyane ibitoro kuko tuvuganye kuri ibitoro biri mu nibyo bigize ubuzima bw'igihugu mu gihe rero bidahari ku rugero rukwiye birumvikana ko atabura uwica nk'undi yicika mu kiza ariko ntabwo ari abayobozi usanga ari abantu bicika mu kiza bakabirondera bakava hagaca karundira ugasanga iri tiro yaduze kuri black market cyangwa marché noir nk'uko tubivuga ngaho iwacu ariko ibyo byose nibaze ko byaterwa n'ikena ry'ibitoro kuko nk'ubu tumaze igihe tubifise sinibaza ko ujya gutwara umuntu kuri marché noir ngo bakwemerere kuko kandi azi yuko ajya ku kuri station akanywa ibitoro uko abyifuza ni ukuvuga rero yuko iminsi yose iyo habayeho ikena ry'ibintu hariho abantu usanga bagomba gusahurira mu nduru abo ntibigera babura ariko ntabwo nogewe nk'umuntu nasanzwe ari indongozi mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu novuga ngo ni abayobozi nta muyobozi wajya muri ibyo hanyuma kandi ngo asubire arondere gutora inyishu y'ukuntu icyo kidandazwa kiboneka ku buryo abantu bose babandanya babironka
murakoze radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire Charles Ntirampeba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu mu Burundi ari i Bujumbura mu Burundi turiko turavuga ku ngingo ya leta y'u Burundi yafashwe ku munsi wa mbere w'indwi yo kuduza ibiciro by'ibitoro mwumvirije inseguro yatanzwe n'umushikiranganje ajejwe amasoko ntanga nguvu mubivuga kwiki inseguro yatanze ko ibyo biciro byaduze kubera no ku masoko mpuza makungu bisanzwe biri hejuru hari n'ikibazo c'amafaranga y'agaciro
mu byukuri ivyo nta wo bideha ivyo umushikiranganje yavuze kuko natwebwe dusanzwe turi no muri iki gisata kandi turakurikira no kubijyanye n'ubuzima bw'igihugu mbere tugakurikira n'ibibera handi kuko ubu navuga ku isi kumenya ibibera handi biroroshye ama internet arahari ni ukuvuga yuko ibiciro byaraduze ku masoko mpuzamakungu nibyo mbere naha nababwiye yuko no muri ibyo bihugu bibanye bavuga yuko ibitoro bitigera bibura igiciro cy'igitoro kiri hejuru ugereranyije no ngaho iwacu ni ukuvuga rero iyo nsiguro umushyiranganji yatanze niyo irumvikana hanyuma ibindi bijyanye n'amafaranga y'agaciro kumbure uko bigenda kugira aboneke uko umushyiranganje arinze abivuga niko bimeze amafaranga y'agaciro ngira biribonekeza kuko nayo nyine n'uyarondera ntashoka yabona hagiye harafatwa ingingo nyinshi leta yafashe kugira kumbure ayo mafaranga ashobore kuboneka byoroshye kugira abayakenera bayakenere bayaronke bitagoranye mugabo n'ubu urabona ko hakiri hagahaze ni ukuvuga rero ko twebwe mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu izo nsiguro z'umushyiranganji turemera ko zishobora kuba arizo ariko tugasaba yuko niba igiciro kiduze icyo kidandazwa ni ukuvuga ibitoro byobandanya biboneka ku rugero rukwiye ruhagije hanyuma kandi leta igashyiramo n'ukuboko kugira
ishobore gutunganya ishinge ibiciro kuri ibyo byose bifite aho bihuriye n'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu niho abanyagihugu bazoheza bakoroherwa naho ubundi niyashyire nk'igiciro cyo kunguruza abantu n'ibintu mugabo ibindi byose bikenerwa muri icyo gisata ikabireka abasanzwe bikorera bakaba ari bo bashinga ibiciro n'ukuri n'ubundi ibintu bizobandanya bimera nabi ibiciro bibandanye biduga ku rugero rudasanzwe ibyo nabyo urumva biraheza bikonona ubutunzi bw'igihugu.
Numvise mu nkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje buri kaneza abayabajije bamwe mu banyagihugu bavuga ko batakiye neza iyo ngingo yo kuduza ibiciro kubiberekeye mu gisata cyane cy'utwara abantu n'ibintu nikiye mutegekanya gukora mufatiye kuri izo biciro byaduze.
Kubusanzwe igisata cyo gutwara abantu n'ibintu ngaha mu Burundi ni igisata gisanzwe gihanzwe n'ibibazo byinshi byinshi cyane rero icyo twebwe dutegekanya turamaze kugikora kuko twarakoranye inama n'umushyiranganzi ajejwe ubudandaji no mbere no gutwara abantu n'ibintu icyo dusaba cya mbere cyihuta twarasabye ubushyiranganzi ko bwotunganya inama idasanzwe inama rukokoma yo kwigiramo ibisata bihanze ibibazo byose bihanze igisata cyo gutwara abantu n'ibintu inama rero nyakubahwa umushyiranganzi w'ubudandaji no gutwara abantu yarabitwemereye ko iyo nama izoba bitarenze impera z'uyu mwaka ni ukuvuga rero ibyo bibazo byose byo dutegekanya gukora tugomba kwegeranya ibibazo byose bihanze nabivuze hariho ibiciro byaduze bisanzwe ku byuma bisubirira ibindi biriya bitare piyese de rechange byaduze ku rugero runini cyane kandi ibyo nabyo bikaba ari ibyo dukenera mbere ku rugero rumwe n'igitoro cyanke duhakwa kunganya n'igitoro ibyo nabyo ababidandaza barabiduze hanyuma hariho impapuro zitangwa muri leta n'amakuru atangwa muri OVR ibyo bita redevance routière ama taxe forfaitaire n'ibindi byinshi dusaba leta yuko yohezika ikagabanya ibyo bintu cyane ikabikura kuko twebwe iki gisata uko tugikora nk'igisata cyo gutwara abantu biraboneka ko ari gisata nuvuga ko umuntu atoshoka avuga ko ari cy'ubudandaji nk'uko ibindi bidandazwa urundi rudandazwa rukorwa ahubwo harimo n'ikintu cyo gufasha tugafasha leta ni ukuvuga rero igomba kugira ibyo duhebeye amakori n'ibindi bintu ibi bijyanye n'aya mazu dukoreramo y'abantu leta turayisaba ko yotegura inyubako zayo nk'uko bimeze mu bindi bihugu hakabaho amagare rutiyeri hakabaho ibituro by'amabisi kugira ngo iheze yorohereze abasanzwe bakorera muri iki gisata naho ubundi yobandanya ireka abikorera ibyabo baprive akaba aribo bashinga ibiciro by'ibyankenerwa ku basanzwe bakora uyu mwuga ni ukuri ibintu bizobandanya bimeze nabi ni ukuvuga rero twebwe ibyo dusaba ni uko leta n'icyo gitoro cyabonetse niba ishinze igiciro ikavuga ko iritiro y'igitoro nk'ubu bavuga ko izogura 400,000 cyangwa kuri mazutu 400,000 tugomba kwicarana twebwe nk'abasanzwe bakora uyu mwuga kubera dukora dufasha leta ikara bakaraba amafaranga twebwe twonywera ko niba abandi bari ko bayikinywera ku 400,000 tukumvikana twe tukanywa kuri 3,500 bitewe n'ibindi bintu kugira ngo dushobore kuronka bijya tuba twatakaje muri ubu buryo cyangwa ubundi
ku murongo wa telefone muheraheza gato
nashaka guheraheza mvuga yuko ibyo dusaba byose biri kuri leta niyo igomba kuraba iki gisata ikagifata nk'igisata cyankenerwa mu buzima bw'igihugu ikaraba ibintu bimwe n'ibindi amakori mbere no kutugabanya kuri iki gitoro twebwe nk'abasanzwe bakora uyu mwuga cyangwa ikagira icyo itanze ibyo bita subvention kugira ngo dushobore kubandanya dukora umwuga wacu atantambaza.
Murakoze ku murongo wa telefone dufite Siriro mu Vunyi uratwumva
neza. Amahoro
amahoro uri he?
Ndi mu Rwanda mu Burasirazuba.
Ufite ikibazo icyumviro?
Yego, ikibazo nagira ngo ndahera ku gitekerezo nagira ngo mbe navuga nka leta y'u Rwanda ubona yuko mu bintu bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli cyangwa se igitoro nk'uko mubyita mu Burundi leta y'u Rwanda ishyiramo nkunganire ugasanga nka litiro yazamutse ariko ugasanga ntabwo byabaye ikibazo ku buryo
abatari bisiga bashaka kuba babura esanse cyangwa petroli ku buryo iyo mirongo yigeze kuba mu Burundi mu Rwanda yabihari byabiterwa n'ibindi kugira ngo bibe byabura kuko na nisa hamaze umwanya nega amatwi ikiganiro ariko na nisa ntabwo twasobanukirwa n'impamvu uburyo ki ibikomoka kuri peteroli bibura mu gihugu cy'u Burundi ibijyanye n'ibiciro byo ku masoko ntabwo ari mu Burundi na hose no mu Rwanda birahenze ariko noneho urumva yuko mu Burundi ho bigiye kwikuba nka kangahe cyane ko hari ikibazo cy'ibura ibikomoka kuri peteroli cyangwa se ibitoro urumva ni ikibazo ese nta kuntu leta mbyeyi ishobora kuba yashyiramo nkunganire kugira ngo ibyo bitoro bishobore kuba byaboneka ku bwinshi niyo byahenda ariko cyangwa se no guhenda nta nubwo na ngombwa leta nta kuntu ishobora kuba yabigenza imisoro yabyo bikasa nkaho iyigabanya ku buryo abanyagihugu batijujutira icyo kibazo kiba kiriho kubera ko abaturage iteka ryose iyo ibintu byahenze ku isoko bijujutira ubuyobozi usanga rero bagaya ubuyobozi buriho yego sinuba ntabwo bajya kukarobana ngo babivuge ariko usanga hagati yabo aho baba ari babatishimiye imikorere y'ubuyobozi bavuga ngo ibintu birahenze sinzi rero leta imbyeyi y'u Burundi niba idashobora kuba yabitekerezaho ikaba yashyiramo nkunganire ku buryo iyo riti bidashobora kuba yageza muri 4500 ku buryo bashobora kugira ukuntu babigenza n'ingendo ugasanga abantu bakaba bakora ingendo bakagenderana bitabahenze kuko urumva amatike agiye kuba ikibazo pe bigiye kuba ibindi usanga umuntu adashobora kuba yasura mugenzi we ibindi rwose ako kantu bitageze uburyo kimukambwiraho ikindi nagira ngo mbaze kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bihenda aho bituruka biba byashizeyo cyangwa se urumva biterwa n'aho biba byaturutse niko ntekereza kugira ngo ibiciro biduge ese aho bituruka biba byashizeyo kugira ngo ari n'ubwo bavuga ngo ibiciro byagabanyutse ubundi ngo byiyongere icyo gihe haba habaye nagira ngo umutumirwa abashe kuba yasubiza kuri ako kantu
ndabashimiye
umwishe
ibijyanye no kuvuga nkunganire nibaza ko ugiye kuraba ko uko igiciro cyifashe ngaha nibaza ko naho atabiharura mfite by'iyo nkunganire uko ingana ariko biraboneka ko leta iba yashyize mu buryo ahubwo gusa ikibazo gica gisubira kikaba nuko nka twebwe dusanzwe turi muri iki gisata cyo gutwara abantu n'ibintu leta yagomba guca ahubwo uko kiriya giciro gishinzwe yagomba gukira bikavuga iti aba bantu basanzwe bakora akazi kagoye mugabo kankenerwa mu buzima bw'igihugu kandi giciro bakorera ko ntigishobora kuduga ku rugero rurengeye kugira kumbure ntibigore ntibinaniza abasanzwe abene igihugu muri icyo gihe rero niho yagomba kwicara tukicarana tukaraba ikagira ibyo duhebera amakori mbere habayeho no kutwunganira na twebwe nyine ku bijyanye no kwiritiro y'igitoro tunyoye bakatwunganira icyo rero nicyo twebwe turi ko turasaba kugira ngo kibe ariko ubundi ugiye kuraba icyo giciro kiri ku bihumbi kumbure 4250 y'amazutu ngaha mu Burundi ugacukumbura uraba no muri bihugu bindi usanga bobo bari nko hejuru y'ibihumbi 5000 ugereranyije mu mafaranga y'iwacu ni ukuvuga rero nibaza ko icyo cyo leta biraboneka ko uburyo irabushyiramo ahubwo igomba igasubira inyuma ikagenda iraba ku gisata nk'iki gisata cyo gutwara abantu n'ibintu ikabona ko ari igisata cyankenerwa gituma abantu bashobora kugenderanira bagahahiranira ibyo rero ntibishobora kuba mu gihe abasanzwe bakorera muri iki gisata batoroherejwe ni nabyo dusaba yuko tuzobyerekana kugira habeho ikintu nakivuze kijyanye na subvention ko hogira ibice bimwe leta kumbure yoza irahebera abasanzwe bakora uyu mwuga haba ku makori haba ku bitoro cyanke ikazi iraraba ikongereza ku ririya tike igiciro cyo kwiyunguruza ikagira icyo iheza igaha ukora uyu mwuga kuko atari uko biraboneka ko mu minsi mike ikijyanye no kunguruza abantu na cyane cyane gishobora kuzoba kidakunda neza ngaha mu Burundi mu gihe ibiciro byobandanya bimeze uko bimeze ibintu byankenerwa mbere n'igiciro cyo kwiyunguruza kikabandanya uko tukibona uno munsi
Ego mwavuze ko ibitoro ari ikintu gifise akamaro gakomeye uruhara rukomeye mu buzima bw'igihugu kuba twumviriza mu bigasigurira ababa batabyumva neza canke naho bavyumva batabyumva nkuko bikwiye.
No kuvuga igitoro kirafise uruhara runini mu buzima bw'igihugu kuko urabona ibituvuga iyo igitoro kizinze kiduze gikora ku bintu byinshi harimo n'ibiciro by'ibifungurwa harimo ibiciro by'imiti no kuvuga ibintu byose urabona twebwe mu Burundi hariho byinshi tudakorera nga biva hanze bikava mu bindi bihugu byo rero kenshi bica mu nzira zo kugira ngo bize ari biza n'amato cyangwa ari biza ni nari ya makamyo manini atwara ibidandazwa ubwo muri icyo gihe rero ibitoro byaduze no kuvuga n'ibyo bidandazwa byose biraheza bikaduga no ngaha mu gihugu ibi byo kurya bisanzwe biva mu gihugu hagati mu ntara zo hagati mu gihugu biza ngaha ibujumbura muri icyo gihe navyo ibitoro biduze abasanzwe bakora ako kazi nabo baraheza bakaduza ibiciro no kuvuga rero ko igitoro kiduze haduga ibintu byose ibintu byinshi niba ahubwo nka byose bigize ubuzima bw'igihugu nico gituma kenshi iyo biduze ubona leta ikora uko ishoboye kugira ngo irabe ko yogerageza gusukamo mabisi nko mu gisata cyo gutwara abantu bakadushingira igiciro nko mu gisata cyo gutwara ibintu ko nyene ariko ivyo ntibyari bibi nuko bikorwa ku ruhande rumwe ntibikorwe ku rundi byagomba kujyana kugira ngo abasanzwe bakora ibyo bakora byose bijyanye no kunguruza nabo bashingirwe ibiciro cyanke bagerageze kubaraba kuko nk'ubu ibintu bijyanye n'ibyuma bisubirira ibindi amapine muri ino minsi haraduze ikijyanye n'amasiranse ubwishingizi ku rugero rukomeye cyane nko ku miduga isanzwe itwara abantu n'ibintu yaduze nko ku rugero rurenga 80%. Urumva ibyo byose ni ibibazo bihanze iki gisata cyo gutwara abantu leta igomba gukora. Uravuga rero ko iyo ibitoro biduze n'ibindi bintu byose bigize ubuzima bw'igihugu biraduka.
Murakoze. Cedric Sabokwigura Murundi aratwakwira twumva.
Ego ndabumva.
Ufise ikibazo baza icyumviro shikiriza?
Yeni icyumviro shikiriza.
Mugishikiriza?
Ego urumva. Ngerageje kuraba igitoro kiduze niho byose bica biduga. Ero je icyo mbashaka kubaza amashaka guca ni icyumviro gisa n'igifataye n'ikibazo nshaka kumenya ati none kagahembo k'umuntu ku munsi katigera kaduga tugiye kuca tubaho gute? Nicyo kibazo nari mfite.
Murakoze.
Bumva bo baba bakwiye kubiraba ati barawe n'ubuzima tuba tubaye kuko nk'ubu mu kwezi kw'imigushize bari baradugije n'ubu basubiriye urumva guma bitworohereze.
Ndabashimiye.
Ego nawe murakoze.
Yari Cedric Sabukwigura Murundi. Ico kicimviro ashikirije Cedric mukibona gute shaba?
Bo kubusanzwe navuze ko iyo ibitoro biduze bidugana n'ibintu byose na cyane cyane ibyankenerwa bya minsi yose mu buzima bwa minsi yose harimo ibyo gufungura hakabamo ibyo kwambara hakabamo no kuvuga byose biraduka muri icyo gihe rero kumbure jewe sindi ngaha kugira mvugire abakozi ariko ni ukuvuga umwe wese agomba ku aho ni uko umushahara ubusanzwe bafite aho akora nawe iyo ibyo bimudugiye ko ntaheza ngo ari ukuntu abandanye akora neza ni ukuvuga rero ko bibaye ibishoboka nawe nyine abasanzwe bafite aho bakorera agashahara karaduga ariko kenshi nabo hari aho usanga babakoresha nabo bavuga bati iduga ry'ibi bitoro ryaduteje uruhombo muri icyo gihe rero nibaza ko habaho ibijyanye no kumvikana hagati y'abakozi n'abakoresha kugira ngo bashobore kumbure koroherwa mu bijyanye no gukora akazi ariko sinovuga ngo mvuge ngo abantu ngo boca baduze imishahara kuko nabyo hari aho ushobora gusanga ari ibyononekara na cyane cyane ko usanzwe ukorera nk'umuntu yikorera ibyiwe nawe kumbure yagize ikibazo cyo kudugirizwa ko ibyo bitoro arabigusigurira ukabyumva, agomba kubaho umwumvikano hagati y'abakozi n'abakoresha kugira ngo umukozi akore yorohewe, kandi nibaza ko ari umuntu asanzwe afite imirimo arangura, atoshima yuko abamukorera bakora batamerewe neza.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijya hirya ariko mada niki winyegera ariko abanyabugo ngere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduhibugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo
ndiye bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga ahako turiko tuvuga ku ngingo leta ya Burundi yafashe ku munsi wa mbere w'iyindwi yo kuduza ibiciro by'ibitoro. Tukaba turi kumwe n'umutumire Charles Ntirampeba, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu mu Burundi ari i Bujumbura mu Burundi. Mu nkuru umenyeshe makuru wacu eroje uri kaneza yateguye kuri iyo ngingo yo kuduza ibiciro by'ibitoro ya leta y'u Burundi hamwe mu banyagihugu yabarije hari wavuze ko naho ivyo bitoro byasubiye kuboneka ngo naho ibiciro byadugijwe ngo hari ibice bimwe bimwe byo mu gihugu bitarashikamwo batararonka ivyo bitoro byo kubganya umwibaza ko byo bitumwa niki ko muri mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu.
Sivyo kube sivyo imbeshere ibitoro navuze ko bimaze ikiringo kinini imbere kinarenga umwaka bitaboneka neza ngaha mu gihugu, ariko kumbure nko ngaha mu gisagara cya Bujumbura biraboneka ko imirongo kuva kuri iriya duzwe ryo mu kwezi kw'indwi itariki 21 nta mirongo twigeze dusubira kubona, ariko turafite bagenzi bacu bakorera mu ntara zo hagati bavuga yuko bobo bamaze igihe kinini bataronka igitoro. Ubu rero turizi igihe yuko kuri iri duzwa rindi kuko umuntu agerageje kumviriza iby'umushiranganji amasoko ntanga nguvu yavuze byerekana ko kumbure ho bahadugijwe igiciro kugira kije ku rugero rwo hejuru ibyo bitoro bibashe kuboneka. Ubwo rero twizigiye neza yuko nabo bantu bo mu ntara bagiye kuronka ibitoro, ariko ikigaragara kitabesha nuko igitoro kimaze iminsi kidahari, intara nyinshi zimaze igihe kinini zitagira ibitoro mbere no ngaha mu gisagara cya Bujumbura navuga ko twaronse agahengwe kuva iyo tariki ya 21 aho kidugiye, nyuma yaho twagiye turakironka ariko tusaba neza yuko cyobandanya kiboneka ntibibe ibintu by'umwanya mutoya.
Murakoze. Ku murongo wa telefone turafise bateri Febure, uratwumva?
Ndabumva.
Uri he?
Mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Urafise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza?
Mfite ikibazo.
Mugishikirize.
Uwo mushikiranganje bagize bagafata nk'abantu babikinze mu kiza cyo kuzajya bagurisha ku mahera menshi, hari itegeko bafite ryo kubahana?
Murakoze.
Ibijyanye no kuri novuga neza yuko mbere leta yarafashe ingingo nyinshi cyane muri rikena ry'ibitoro harimo no yarafashe ingingo nyinshi ingingo zijya mu kugira zorohereza abasanzwe bakoresha igitoro irabuza gutanga ibitoro muri biriya bindi binuvuga amabido cyangwa ibindi bintu bagushyira mu mabido. Mbere hari n'abantu benshi bagiye bafatwa bariko barabigurisha kuri magenda amafaranga menshi, ni ukuvuga rero yuko ikibazo kinini cyane je nibaza ko byari kena ry'ivyo bitoro kuba bidahari byatuma bamwe bamwe bagira gatima ko kubirondera kugira babigurisha amafaranga menshi ariko ubu ico nibaza ko cyaheze kuko nababwiye yuko ubu ndaha mu bisagara cya Bujumbura mbe no mu bisagara bimwe bimwe nka za Gitega ibitoro birahari aho bitari naho ngira bitewe n'uko ukuntu cyasubiriye kuduga turizigiye neza yuko mu minsi mike bizoba byamaze gukwira ahantu hose.
Murakoze. Mu batwandikiye hari abashikirije ibyiyumviro byabo, hari Oscar J avuga ko atari mu Burundi gusa ngo no muri Kenya ngo naho nyene baradugije ibiciro. Idrissa Muslimu aravuga ko ibiciro byaduze Tanzania, Kenya no Burundi n'ahandi hose muri ivyo bihugu duhana imbibe. Methodique Sabu nawe avuga ngo muheruka kuvuga ngo mbe ko muheruka kuvuga ko muri Amerika naho ibitoro byaduze kandi mutabizanye muri isanga y'uyu munsi ngo politike zacu zifise cyo zigamije. Twavuze ku karere kacu kubera ingaruka bishobora kugira ku banyagihugu nk'uko mwabisiguye mwabivuze neza ko ahandi hose byaduze naho mu karere biboneka byaduze. Ikibazo mwavuga mu Burundi nuko byari bimaze igihe bitaboneka. Ndashaka ndababaze kuri iryo shirahamwe ryanyu mwaritanguye ryari, nikihe mushaka gushika ko muri rusange?
Ishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi ya Trabu ni rimwe mu mashirahamwe amaze imyaka myinshi kuva mu mwaka w'1996. Ni ukuvuga ko ni ishyirahamwe risanzwe rihurikiyemo abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu, ryagiyeho umuntu mbere yo kugira ngo rishobore kwegeranya n'uvuga ibyo bita encadrement organisation, kuko igisata cyo gutwara abantu n'ibintu ni igisata kibamo abantu benshi b'imihingo yose. Ni ukuvuga rero tudafise urwego n'uvuga dushobora kuvugiramo gukoreramo mu gihe habaye ibibazo nk'ibi haboneka abashobora kubishyikiriza, mu gihe leta ikeneye abo bavugana les interlocuteurs ironke abo bashobora kuvugana. Ni muri urwo rwego rero twashinze Atrabu kugira ngo dushobore kuduza ijwi aho bikenewe mu gihe hariho ibibazo bigomba gutorerwa inyishu mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, mu gihe hari ibyo tugomba kubaza leta, mu gihe nayo ifise ibyo igomba kubaza abatransporteri ironke abo bashobora kubivugana. Ni ukuvuga rero ko ishyirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi ya Trabu rimaze imyaka myinshi kandi intumbero yaryo niyo kwegeranya no kuvugira no kuvuga ibibazo byose bitagenda neza muri iki gisata mu ntumbero yo kugira ngo bishobore gutorerwa inyishu ziramo.
Mwarishinze ryari? Ryashinzwe ryari?
Byashinzwe kuva mu mwaka w'1996.
Aringana abarigiza abanywanyi bangana iki?
Bo ubundi ni ukuvuga ko abanywanyi b'ishyirahamwe ya Trabu ni uvuga ko abasanzwe bakora muri iki gisata bose mu gihugu cyose ko nta rindi shyirahamwe rihari niryo bahurikiyemo, ariko abo twari dufite mu bitabo byacu bararenga 2,500.
Mwavuze ko mwigeze kuvuga ko icyo gisata gifise gihanganye n'ibibazo bitari bike. Muri ibyo bibazo ibikuru bikuru mwabivuze hari ibindi bihari nico mwifuza kugera ko kugira ibyo bibazo byinshi bive mu nzira?
Mu by'ukuri twebwe ibibazo nyamukuru dufise nuko ibintu bidukenera bya nkenerwa na cyane cyane nk'igitoro bitoza birabura, kuko iyo bibuze biraduteza uruhombo. Mbere binashobotse leta igategekanya novuga nk'amasitasiyo twoza turanywera ko nk'imodoka zisanzwe zikora uwo mwuga gusa kugira ngo mu gihe habayeho ikena ry'ibitoro ni twebwe dusanzwe dutwara abantu benshi, wumva leta yategekanya ko muri iryo kena ry'ibitoro twebwe tutokwigera dukorwaho n'ingaruka z'ikena ry'ibitoro. Hanyuma ikindi bikitubangamiye cyane ni uvuga ibintu bijyanye n'impapuro za nkenerwa mbere n'amakori ya Uberi biraduga ku rugero rubi hejuru cyane, kuko kenshi barazana yandi makori mashasha ibyo byose bakabishyira ku gisata cyo gutwara abantu n'ibintu kandi gisanzwe ni igikora gihombo. ibyo rero ayo makori dutanga mu gisagara cya Bujumbura dutanga muri Ove hobaho icigwa hakabaho ikori niba ari rimwe cyanke aya makori abiri mugabo yorohereza abasanzwe bakoreya muri iki gisata ibindi bijyanye nibyanye no vuga byanyenerwa nk'ibi donc nk'inyubako inyubako za nkenerwa zo muri iki gisata nkuko bimeze mu bindi bihugu hakabaho amagare hakabaho ibituro amagare rutiyeri n'ibituro imodoka ari bihagarara ko ibyo navyo byoshirwa mu byihutirwa kugira leta ibisorere umuti tugira aho dukorera hazwi kandi hatorohereza twese ni ukuvuga rero ko muri make ibintu dukenera ugiye kubiraba muri iki gisata byose novuga ko tubibaza leta kuko niyo igomba kubitorera umuti kugira ngo abasanzwe bakorera muri iki gisata boroherwe kandi baheze bakore baho bunguka kuko uko bimeze ubu muri iki gihe abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu bakora bahomba
ndabashimiye ku murongo wa telefone dufite Irambona JP uratwumva
ndabomba neza
uhamagara uri hehe Irambona
ndi Kigali
ufise icyumviro ushikiriza cyangwa ikibazo ubaza
na ni igitekerezo cyangwa nimba ikibazo n'ibitekerezo navugaga ko bikomeza guhenda ibintu bijyanye n'amayesanse ese leta iratekereza iki kubijyana bijyanye no gukoresha amashanyarazi nk'uko tubyumva mu bihugu byateye imbere leta nta kintu bijyanye no kuba bakoresha amashanyarazi mu gihe esanse zikomeje guhenda
murakoze
murakoze cyane
mubivuga ku iki shara
ibyo kuvuga gukoresha ziriya modokari kumbure zikoresha umuyaga nkuba ndibaza neza ko ngaha iwacu ngira kumbure bizoje muri izo bihugu biteye imbere umengo ntibarabigeraho neza
aro
batarinze gukoresha ibitoro nicyo gituma nibaza ko
alo alo
oui alo
mubandanye cyako bicika mugabo
ese uko imeze no kuvuga ibiba handi no ngaha bizohashika ariko urabye ubwo buhi
alo
agira bitarahagira na cyane cyane ko nawo nyine
umurongo
kirenga ngayo wacu
hari akajambo kanyuma mwo wamufise imbere ko turangiza
bakajambo kanyuma ni ugukenguruka kuba mwadutumiye hanyuma kandi nkasubira ngasaba leta y'u Burundi biciye mu bushiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu ko ibibazo byo gutwara abantu n'ibintu byofatwa nk'ama ibiduga amasiransi ibyo byose bakagerageza kugira bitumberezwe hanyuma biheze byorohereze abasanzwe bakora muri uyu mwuga mbere binorohereze abanyagihugu basanzwe bakenera kwiyunguruza cyanke kunguruza ibyo bakura mu ntara ibi byo basumye cyangwa ibindi muri icyo gihe rero turasaba yuko habaho kuvugana na twebwe dusanzwe duserukira abatwara abantu n'ibintu kugira ngo dushobore gutora umuti w'ibibazo bihanze igisata cyo gutwara abantu n'ibintu
ndabashimiye cyane yari umutumire wacu Charles Ntirampeba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu mu Burundi ari Bujumbura mu Burundi twariko turavuga ku kibazo ciduzwa ry'ibiciro by'ibitoro mu Burundi byadugijwe mu ngingo yafashwe na leta ku munsi wa mbere w'iyindwi ndabashimiye rero mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro abashoboye guhamagara bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro vyabo namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mukurindira mwese ndabifurije kugira ibihe byiza na weekend nziza mu banyu mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mutunganigwe mugire n'umugoroba mwiza.